Iri ni ijwi rya Amerika. Ati ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kinyarwanda mu Kinyarwanda Washington DC. Muriwe neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Videni Yongabo yabaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha. Igikombe c'umupira w'amaguru c'ibihugu vya Afrika kirabandanya mu gihugu ca Misiri.
Ushuku ibi agaragara yuko rino higano ryatunganijwe neza naho atabuze utunenge tumwe na tumwe na cane cane twoba twavuye kukuntu kino gikombe cha Afrika chawe igihugu cha Misiri.
Uwo numumenyesha makuru w'inkino Yves Derrick Ndizeye akurikiranira hafi umugwi nserukira igihugu w'u Burundi mu gihugu cha Misiri intamba mu rugamba.
Mupira umwe w'amaguru cyangwa igikombe cy'umupira w'amaguru wo ikintu Burundi bwaronse ikike bwa mbere kujya mu gikombe cya Afrika. Ibi ngo abantu bakiranye ibishika baragiyeza cyane.
Uwo nawe ni Alain Majesté Barenga, umumenyesha makuru kuri Radio Culture mu Burundi. Bombi bavuga ku nkino z'igikombe cy'ibihugu bya Afrika ziriko zibera mu gihugu cya Misiri muri iki gihe. Mbere yuko dushika ku makuru yerekeye ico gikombe, reka duhere ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda. Urwanda ruriko rukoresha ivyuma bifata amashusho mu buryo bwa video kamera mu gutahura abikekwe kiza ca Ebola. Izo kamera zifise ubushobozi bwo kwerekana umuntu afise umuriro urengeye ari mu kivunga c'abantu zigaca zitanga ibimenyetso. Claude Ganza munyamagana araduha inkuru y'Idonido.
Ni kamera zifite imbaraga ku buryo zishobora gufata umuntu uri mu kivunge cy'abantu barenga 50% ikaba yabona mwumwe ufite umuriro, kubera ko nizo zonyine zishobora kutwereka wa muntu abantu bibesheho cyangwa kagasa.
Uyu ni Lieutenant Colonel Dr. Kanyankore William uyobora ibitaro bya Gisenyi usobanura imikorere y'ibi byuma mfata amashusho cyangwa kamera. Ni kamera eshatu zirimo ebyiri zashyizwe ku mupaka muto naho iyindi ishyirwa ku mupaka munini wa La Corniche. Iyi mipaka yombi iri mu karere ka Rubavu ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yambukirwaho n'abantu benshi umunsi ku wundi. Anagaruka kandi ku bindi u Rwanda rumaze gukora rwitegura kurwanya no gukumira Ebola ngo itagera ku butaka bwarwo.
U Rwanda rwatangiye kwitegura rutanga amahugurwa ku bajyanama b'ubuzima mu karere ka Rubavu. 1500 bose bahugurwa kuri Ebola. Bahuguye abaganga n'abaforomo barenga 70, abapolisi n'abasirikare nabo barahuguwe mu karere kacu ndetse no ku rwego rw'igihugu. Nk'uko mubibona ku mipaka yose twatangiye gukora screening cyangwa gupima umuriro umuntu uvuye hirya cyangwa uwagiyeyo akagaruka agataha tuzi neza ko nta kabutinda tuzaniye. Ikindi cyakozwe mu buryo kwitegura ni ugutanga urukingo. Twabonye inkingo 300 mu rwego rw'igihugu, ariko twatangiye tuziha abaganga ndetse n'abandi bafatanya n'abaganga mu kazi k'ubuvuzi nk'abakora isuku kwa muganga, abaterura abarwayi n'abandi. Tumaze gukingira abantu bagera ku 2300.
Kanyankura ariko avuga ko gupima umuriro abinjira mu gihugu bidahagije.
Umuntu ashaka no kujya muri Kongo akirirwa yakarya agahura n'umuntu wa Ebola agataha, ibimenyetso bigatangira mu kagari mu mudugudu. Kubera ko Ebola hagati yo kuyandura no kugaragaza ibimenyetso bifata iminsi 21, ushobora kwandura ku wa gatanu, ushobora kwandura ku wa gatatu, ku munsi wa kane cyangwa ku wa cumi cyangwa ku wa 11 cyangwa ku wa 20. Ubwo rero screening nubwo ikorwa nta garanti ihari yuko icyorezo gishobora kwambuka, kuko umuntu ashobora kwambuka yanduye akagera mu mudugudu akariho yanduriza abanyarwanda baturanye nawe n'umuryango we atawusize.
Umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi agira abanyarwanda inama yo kwirinda gukorera muri Kongo ingendo zitari ngombwa mu rwego rwo kwirinda kwihutira kujya ku bitaro ku muntu wagaragaza ibimenyetso avuye muri Kongo, ariko bakirinda kumujyana mu buryo bubonetse bwose.
Hari abantu bashaka kuvuga ati yenda n'imodoka yabuze, ariko reka dufate imodoka ya Gitifu tumushiremo tumujyane. Mwuka byarana nta murwayi wa Ebola utarwa na Gitifu, nta murwayi wa Ebola basabira rifu. Umurwayi Ebola arahamagarirwa, nitwa abaganga twenyine dufite ububasha n'ubushobozi no kumenya ibyo dukora kugira ngo umurwayi tumenye ko tumukora. Ndetse n'umuntu wipfushije muri iki gihe agapfa mutazi icyamwishe akagwa muri community, murasabwa ko mutapanga imihango yo kumushingura tutaramenye icyamwishe.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano bwakajije ingamba zo gucunga neza inkiko z'igihugu, hirindwa ko hari abantu bakinjiramo badaciye ku mipaka ngo babanze gupimwa. Habyarimana Gilbert ni umuyobozi w'akarere.
Hari ibikorwa by'ibanze byamaze gukorwa bitandukanye, yaba ari senta ishobora gufasha uwagaragarwaho n'ibimenyetso, yaba ari ku mupaka kugira ngo turinde ko hari uwinjira, ndetse habayeho no kureba ahandi hantu hose hashobora kunyura umuturage waba aturutse hakurya mu bihugu by'abaturanyi. Ibyo ni ingamba mu by'ukuri twe nk'abayobozi kuva ku mudugudu twiyemeje ko tugiye gushyiramo imbaraga mu rwego rwo kugira kugira ngo turinde yuko hari icyorezo cyazatwinjirana ndetse no kurinda yuko hari abanyura mu nzira zitemewe.
Ikigo cya Rugerero nicyo kigo gifite ubushobozi n'ibikoresho byo kuba cyafasha umuntu wanduye Ebola. Hari kandi ibindi bigo bicyubakwa muri Kigali, Rusizi, Gicumbi na Nyagatare bishobora kwita ku barwaye Ebola mu gihe haba ibyago by'uko igera mu Rwanda. Mu Rwanda nta muntu n'umwe uragaragaza ibimenyetso bya Ebola. Abantu 2,183 nibo bimaze kwemezwa ko banduye iki cyorezo cya Ebola kuva cyadutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize. Abo bizwi neza kimaze guhitana bakaba ari 1,531. Iyi ni imibare iheruka dukesha ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Ganza kuri iyo nkuru. Ikibazo cy'ubuvuzi mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania ntikiratorerwa inyishu. Ni mu gihe zimwe mu mpunzi z'Abarundi zidoga ko abaganga bakoresha umwanya muremure ku matelefone yabo abatazwi nabo bagataha batavuwe. Iminsi yose impunzi zamaze zidoga zikidogera ubuvuzi mu ikambi ya Nduta, naho biruko abarongozi nta na kimwe barakora kugira abatorere inyishu. Ivyo bibazo umumenyesha makuru wacu ari muri Tanzania James Joven yatembereye ikambi ya Nduta aho yaganiriye na zimwe mu mpunzi zahungiye muri iyo kambi.
Nukuru ugiye nko mu gitondo nko mu bakuze hoho ugiye mu gitondo urinda utaka umugoroba utavuwe. Ivyo nivyo niboneye ubwanje nyene naragiye ebaga ku mugoroba natase ntanarose no kuronka nurukayisha yavuriranye ndanarukurayo
umba ari umwanse ingwari kubangamiye mu mubiri kandi atabushye ubufise wowe ukumva ko mu buzima utorohewe ariko mu kuvura ugaca batangurira kurujya muntu babona ko afise ubushuhe wa wundi nawumva kandi kubangamiye watabushye ubufise waza kupfuka mu masaha 8 z'umugoroba kandi ariwe watanguye ku bitaro.
Gusa hariho abaganga bamwe bamwe mugabo ni bake usanga bakunda gutera inkuru cyane ibyo turakunda kubibona nk'ungaha iwacu mugabo sikuri sikuri bose mugabo hariho abaganga bibito ushobora gusanga umengo yaje gutera inkuru kuri ku matelefone bariho kwera kandi natwe umuntu abantu babaye ugasanga hariho abatashe batagize gute batavuga ibyo birahari bivuye ku baganga bamwe bamwe mugabo apana bose. Aba baganga rero urumva
urashobora urabona kutonda kwazijya ntebe bakaca bazana nk'ibipimo bagapima. Iyo bapimye rero bakabona umwana nta bucu hafise bashaka bamucagura ati wewe uhaguruka ugende hariya ugaca rero uva mu gitigiri cy'abafise ubushuhe wewe ubaye uri hajya we ntibashoka bakwakira n'ingoma cyaba banza kugira nti kwakira bajya abafise ubushuhe gatete ugateteka ugategera ko baguhamagara ngo bakwakire yuko bakuvura ukabura. Ikindi kibazo kandi tukamatwi tubona iyo ku bitaro wajije nk'umuntu urabona hari umuntu ashobora afatwa kiturumbuka mu ijoro ugaca usanga bararondeye abantu bamutera bamutwara mu bice bitaro nyine bitwegereye y'umushikanye siko bamwakira baca baguma ngaho bikoreye iby'iwabo bategera yuko baza kumuvura ukabura ugaca usanga bakurungitse ngo subira inyuma muhira uzomugarukane ejo ntugate bamwakire mu uwo mwanya waba uba bamushikanye wumve nicyo cyose kandi kiratubabaza
cyane cyane ibyo usanga abantu bagenda baridoga ni ibi by'uko by'uko malariya bashobora kuyipimba kugira ngo itayibura ahubwo nimba hariho ubundi buhinga burundira ubundi buhinga bufise ingufu bupima iki malariya kuko kweri birakunda gushika abantu ntibayitoge malariya kandi ariyo bageze gute ariyo bakwaye urumva muri icyo gihe urone ukivuwe utaha bigaca bisaba yuko uza kudendekanya bwa bundi nyine urumva nyine bwanagenda urumva nabyo ko atari byiza
cyangwa hakaza umuntu bazananye n'umuntu ariko arahakora ari watangiza kuvugwa wowe utazwi ntuvugwe n'igihe utavuwe hejuru yuko atamuntu n'umwe ahakorera akurembeye ko atabushuha afise ukemera kuja kwifashisha muri farumasi kandi wiriwe ku bitaro ko kwivuza ku bitaro ko bigoye nimba bifana n'amavuriro makenya igihe tubizi nimba ari iryo tegeko baba bafise ati tuzaba turatangurira ku mwana tubona afise ubushuhe ibyo twebwe ntitubimenye ariko icyo kintu kabisa cyatubangamiye cyane kuba umuntu afise ubugwayi bumubabaje adashushe ariko yagenda ku bitaro ntavugwe ugaca bareba ujya muntu ashushe umwe adashushe agataha atavugwe
wewe ugiye ngo utonde hariho ubona abanza no gucagura akitegereza agacagura kandi nawe ubona mengo uratera ujyanwa wanashaguye nk'uriya hariya wundi nka hariya ninge naho agize atarakwakira nyakaye babandi yabatwariye waje kukwandika nawe ukacwara nyamakayo uraje ku muryango nyine nagutwaye ku muryango nyine uza gutonda utondera ingwara araje ngaba kukicara wazinduke utahasa hindwe cyangwa saa sita none nkaho se usanga nyine umuntu ku mutima camererwa nabi
urinze uvuga ati numva ngwaye umutwe cyangwa wumva ibimenyetso bya malaria ntibayitore bakwihera amaparasetamo yonyine gaca witahira none parasetamo wumva ugwaye malaria ntizigukiza oya abaganga bamwe bamusanga baringa nukuri bariho abaganga umuganga umwe mu izone ya mbere
nicyo dusaba nimba ibyo bintu bitumwa nuko ibitaro ari bikeya botwongereza ibitaro kuko ibyo bintu biba bikorwa kuberanye k'abaganga ari bakeya bakongeza nk'abandi baganga akaba abaganga bakwiye.
Turashimiye iyi nkuru Jovan. Imigwi ya Misiri, Maroc, Algeria na Nigeria niyo imaze gushika mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma, nayo Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Tanzania na Namibia bikaba biri mu yabira ibihugu bikomakomeye nka Senegal, Cameroon, Tunisia na Ghana bikaba birindiye urukino rwa gatatu kugira byizere kubandanya amahiganwa. Idonido na Desire Hatungimana.
Inyuma y'inkino zibiri kuri buri mugwi witabiriye igikombe cya Afrika mu mupira w'amaguru kiko kirabera muri Misiri, imigwi ine muyihabwa amahirwe yo gutwara icyo gikombe n'imaze kuronka uburenganzira bwo kubandanya mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma. Iyo migwi nayo ni Misiri, Maroc, Algeria na Nigeria. Bikaboneka ko imigwi yo mu buraruko bwa Afrika, ibihugu by'Abarabu, biriko birabyitwaramo neza cyane. Ibihugu bitatu kuri bine bikaba bimaze gutera intambwe ya mbere, Tunisia ikaba ariyo igikwega amaguru. Ibihugu vyari vyitezwe cyane muri iryo higanwa binahabwa n'amahirwe menshi ariko biri mu yabira uno munsi ni Senegal, Cote d'Ivoire, Tunisia, Cameroon na Ghana. Ibyo bihugu naho amahirwe yo kubandanya agihari bitegerezwa gutsinda urukino rwa nyuma bitagenze uko bigasezera amahiganwa, kandi iryo higanwa ryatanguye biri mu bihugu bihabwa amahirwe yo gutwara igikombe. Muri iyo migwi hari yari ifise uburyo bwo gutera intambwe mu rukino rwa kabiri ariko bitakunze, kandi yari yatsinze urukino rwa mbere. Aho twovuga nka Cameroon mu rukino rwo kuri uno wa gatandatu itashoboye gutsinda Ghana kugira nayo ije mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma. Uwo mugwi ufise igikombe watwaye mu mwaka w'2017 mu rukino rwawuhuje na Ghana nta kintu kinini yawerekanye cyotuma abantu bizera ko uzongera gutwara igikombe cy'uno mwaka. Niko wararonse uburyo butari buke ariko ahanini Ghana niyo yaronse uburyo bugaragara kenshi. Cameroon ikaba yihatoye umunyegori wabo Onana, yerekanye ko ari umunyegori mwiza cyane. Ivyo yerekanye no mu nkino za Ligue des Champions mu bihugu bya Buraya mu mugwi wa Ajax d'Amsterdam yashikanye mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma. Uwo mugwi wa Cameroon mbere ukaba ufise akazi gakomeye cyane mu rukino rwa nyuma imbere ya Benin mu nkino zose imaze gukina, naho zose yanganije atana kimwe cyotuma itinya Cameroon. Mu nkino Benin yagira kina yarerekanye ko ari umugwi ugoye cyane mbere igihe yahura na Ghana bikaba byaraboneka ko Benin yari ifise n'uburyo bwo gutsinda ariko birangira banganije na Ghana. Cameroon rero ntiyosya bwose kuko na Benin ikibanza cyo kujya mu gice cy'umunani gushyira cya nyuma iragikeneye kandi ubashira bufise. Uwundi mugwi ni Senegal ufise abakinyi bakina mu migwi ikomakomeye i Burayi ariko utashoboye gutsinda Algeria nawe nyene uri mu migwi ikomeye. Kugeza ubu Senegal izokina urukino rwa nyuma na Kenya ifise amahirwe menshi yo kurengana ariko itegerezwa kwerekana ubuhinga abakinyi bayo basanganywe imbere ya Kenya ku rupapuro basumbya cyane, ariko bohagabira kuko Kenya imaze kwerekana ko atariyo guta mu ndasa. Ubwo rukino rero amahirwe menshi akaba ahabwa umugwi wa Senegal. Ibihugu bibangamiwe gusumba ibindi ni Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Tanzania na Namibia. Mu nkino zibiri bamaze gukina bafise amanota ubusa kuri atandatu. Kugeza uno munsi abakinyi bose bitabiriye rino higanwa ririko rirabera muri Misiri bamenyesha ko ubushuhe bwinshi burangwa muri icyo gihugu butuma baruha hakiri kare ntiberekane urukino rwiza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Inkino zihiganwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afrika cy'umwaka w'2019 zirabandanya mu gihugu cya Misiri. twaganiye na Steve Derrick Ndize umenyesha makuru w'inkino akurikiranira hafi cyane cyane mu gwiserukira gihugu u Burundi ntamba mu rugamba ariko akurikiranira ntamba mu rugamba mu nkino zawo mu gihugu cha Misiri Steve Derrick Ndize yaba mu gihugu cy'u Sweden twatumiye kandi Anne Majesté Barenga umenyesha makuru kuri Radio Culture mu Burundi ari Bujumbura bavuga uko babona muri rusangi ico gikombe kiriko kigenda dutangire dutega amatwi Steve Derrick Ndize
murakoze cyane nkabanda nabashimiye kuba muduhaye kano kanya nuko rero ihiganwa ryo kugwego rwa Afrika ihiganwa rya kan mu mpira wa maguru rirabanda hano mu Misiri uyu munsi rero niho hatangura neza na neza inkino z'anyuma zo mu migwi aho rero nkabamenyesha uko mu kanya itase umugwi serukira gihugu intama mu rugamba uza kuburi kutara mu mitwe n'umugwi serukira gihugu wa Guinea muri zino nkino za kan aho rero nkanabamenyesha rero yuko uyu munsi tege kanijwe inkino zine
muri rusangi ubona igikombe cyifashe gute inkino kugene ico gikombe categuwe
gushuko ibiragaragara yuko rino higano ryatunganijwe neza naho atabuze utunenge tumwe na tumwe na cane cane twoba twavuye kukuntu kino gikombe cha Afrika cahawe mu na cawe igihugu cha Misiri kuko murazi neza yuko hari haci imyaka igera kuri 3 bizwi neza yuko rino higano ryari kubera mu gihugu cha Cameroon ariko rero kubera ukwikwega mu bikorwa byo gutunganya rino higano byabaye ngombwe yuko ishiramwe ya kafu riha uburenganzira igihugu cha Misiri ngo ritunganye zino nkino za kane nico gituma rero no vuga yuko utunenge twagiye turaboneka twaba twaravuye yuko igihugu cha Misiri kitari bwitegure neza kitarose umwanya uhagije kugira cyakire zino nkino ariko gushika uno munsi nta kintu kibi kigaragara coba carabaye muri zino nkino za kane gushika kuri uno munsi tugeze mu nkino za nyuma zo mu migwi
nawe Anne Majesté Barenga mu Burundi ubona abariko bakurikirana gute ico gikombe cyane cyane abakiri bata
n'ibindi kirimo ibibazo bitandukanye umupira ubaho maguru cyane cyane gikombe cy'umupira maguru wonye ikintu Burundi bwaronse ikite bwa mbere kujya mu gikombe cya Afrika cyagiye mu gikombe cya Afrika n'ibindi abantu bakiranye bishika baragoherwa cyane uyu munsi rero mugiye ariko ari ibintu by'ibikombe cya Afrika nubwo nikigoye kukurumba benshi ntibashobora gukurikiza icyo gikombe cya Afrika kubera ko yakeneye kurebye Burundi ikabyerekana abafitama uburyo baragerageza kugura kanal kubera ibyo twayifite yatahukanije soko abandi bagaburira mu bare butandukanye abantu rero batandukanye rero barakurikirana igikombe cya Afrika cyane cyane gose cyane kubije gushyiramo amateleviziyo igikombe cya Afrika rero abarundi bakunda cyane bakurikirana hafi hanyuma ikintu bakurikirana cyane ni inkino z'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi kurabona ko n'abantu batari bazi umupira iyo bijya kubera bumvise ko Burundi bwagiye muri Coupe d'Afrique iyo u Burundi bukina uno munsi ujya muri ziri ugasanga mama yeko aragugwa abantu benshi bariyungunganije ni igikombe cya Afurika ugeranije nk'imyaka ibikombe bya Afurika byagiye biraba aho wasanga ko ari igikombe cya Afurika ugasanga nta bantu babizi yaba umukozi wo mu nzu baba abantu bakomeye baba abantu bakuze imico yose ihanze amaso igikombe cya Afurika sinzi ko ari ugukunda cyane umupira w'amaguru mugandi kubera u Burundi bwitabye ku bwa mbere urabye ko n'abantu benshi baraterereye igikombe cya Afurika kuko mbibutse mu gusereka bw'u Burundi waterereje abarundi n'amashyirahamwe atandukanye kugira baterere u Burundi mu gusereka bw'u Burundi ubu rero ni igikombe cya Afurika abantu bahanze amaso kubera kumbure cyane kubera u Burundi bwitabye ubwa mbere nta hantu nca nubwo ariko ari abamadisitike ku bijyanye n'igikombe cya Afurika nubwo ariko bavuga abakinnyi b'u Burundi barazwi bose usanga bose bazwi ikindi nacyo mu Burundi urabe ni hafi ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari abanyagihugu b'abakongomani barenga 10,000 baba ku murwa mukuru wa Bujumbura baba ku murwa mukuru wa komisiyari wa Bujumbura hari abakongomani benshi iyo Burundi iyo Congo iri kwirakina nayo nyine usanga ari federa muzika kuko aba na Tanzania twegeranye naho nyine yarashyize muri Kenya urumva ni novuga c'est la fête de football ga mu gihugu cy'u Burundi na cyane muri izo nkino z'amajonjora
murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise mutware uratwumva mutware
ego ndabumva cyane
kandi uhamagariye
kandi Burundi nda mu ntara ya Bubanza
ufise ikibazo icyumviro
bo na ni cyumviro se kibazo
yego ubishikirize
ku cyumvira nti se ku byo nabonye mwari mwanditse ndi kwadushashaye cyane turabona inkino ariko rimwe turagira ibibazo bimwe ko kuzira televiziyo ana nka iteneberi mwerimwe hari gihe usanga byagoranye ntitwere ku mupira uko bibereye ama sinzi ko hari icyo bohinyanyura mu nka nk'umuyobozi wa iteneberi bakaraba ibyo bogenda baduhinyanyura ego baragize ibintu byo kubyerekana kumbonesha kure mu gisagara cya Bujumbura ariko mu ntara naho byari bikenewe kuko dutanga amahera menshi nkugiye kururaba nk'ahantu utari muhira kuko nabyo kuraba mace biraryoshe ko umuntu ayiraba ari kumwe n'abandi abafana kugira ngo kuko raza abafana harimo abashyigikira umuguno n'uriya bigatuma rero menga bamaze kubona ko abantu ari benshi bagaca barihisha amahera arenze naco menga leta nayo yoraba kumena igenderaho inyanyura hagati mu ntara y'ikagitaco icyo dufasha
murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu
yego
duhise kandi ishimwe ku murongo wa telefone shimwe uratumva
abo bane turatwikira Amerika
uri he
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Sud-Kivu muri komine ya Minembwe
ikibazo icyumviro
ndafatiye hagati kuko radiyo itafata neza ndafatiye hagati nabibonye ne kuri Facebook ariko nanye mfite ikibazo hejuru y'ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se abo batumire musobanurire nazi ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tuzi yuko ari ikipe ifite abakinnyi bakomeye ariko ikomeza kwitwara nabi muri iriya mikino y'igikombe cya Afurika ikindi kandi baraza kumbwira Uburundi kintu bugura kuko Uburundi buri mu gutsindwa bwakiye bigasa nkaho wenda heko hane rwarimo nayo ari experience ariko ubwo ninaza kumva ibyo abatumire baza kuvuga kandi nifuza yuko mwasubiriza kumva
urakoze mu mwishure Steve
rukira gihugu wa Kongo gushika muzi yuko muri zino nkino za kane umaze gutsindwa inkino zibiri no wamenyesha uko amahirwe yo kubona Kongo mu gice cy'umunare gishira icyanyuma ni make cyane ariko rero n'umugwi watangaje abatari bake kuko Kongo ni kimwe mu bihugu byagaragara ku rutonde rw'abakinnyi batanzwe yuko ari igihugu gishobora gushika kure cyane ariko murabyo uko by'umupira w'amaguru nuko umugwi seruki ya gihugu wa Kongo watanga utsindwa na Uganda mu nyuma utsindwa n'igihugu cya Misiri urera amahirwe yo kubona Kongo mu nkino z'igice gikurikira asa nasigaye kurushi cyane naho uyu munsi byoshobora gushika ugatsinda biragoye kubona umugwi seruki ya gihugu wa Kongo ukina inkino z'igice cy'umunani gishyiri cyane kuko gushika uno munsi ufite ubusa mu nkino zibiri ukaba wishyurirwa ibitsindo bigera kuri bine byose
witegereje n'ikihe kiri ko gituma abantu bari biteze ko Kongo muri uwo mugwi yovuyemo uretse Misiri nuko baba batiteguye neza bakinyi ntibazinanyi hari ibibazo bya discipline we witegereje uri ngaho ubona abantu bavugiye
igihugu cya Kongo ubiravye ni igihugu c'abantu bakunda umupira wa maguru kandi ubiravye ni igihugu kinini gifite gushikuna munsi biragoye kubona neza ingorane mu guseruka igihugu wa Kongo nibyo ni umugwaro ukunda kubonekamo cyane ibintu bya indisipline ariko kuva bitegura gushika baze izo ngorane ntaziriho uyu munsi ariko rero umuntu agace yibaza ati ni ka kantu k'abamenyereza bava mu bihugu byacu usanga mu nkino mweni zizokomakomeye batigaragaza cyane kuko biriko biragaragaza cyane yuko abamenyereza b'abanyamahanga basa n'abariko babyifatamo neza gusumbya abamenyereza basanzwe bamenyereza bamenyereza ibihugu basanzwe babamwo ibyo ndibaze yuko ari ibyo nabyo birashoboka hanyuma ikindi nacyo biragaragara yuko hari ibihugu byafashe umwanya wo kwitegura ariko gushika n'ubu bakiriko barashaka impya abakinnyi batangura mu kibuga n'abashobora kubasubiriza
hari ikindi kibazo yabajije shimwe cy'uko ngo Burundi nawe uriko butsindwa ngo butsindwa bwakinye ngo nukubera experience butari bufise ariko nka Madagascar ni rya mbere ije kandi izifise amanota ane
ego igihugu cy'u Burundi ni igihugu nacyo nyene cyaje muri zino nkino za kane cyarigaragaje cyane mu nkino zo kurondera inotike yo gushika muri zino nkino za nyuma ariko gushika uno munsi bigaragara yuko igihugu cy'u Burundi gikina neza abakinnyi bahanana imipira neza ariko kara kantu k'ubunararibonye mu nkino biriko biragaragara yuko ari cyo kintu gishobora kuba gituma Burundi bwitwara neza ariko gutsinda bikagorana ha mugasanga iminota haba chindi guwako ni ya hindi ya nyuma mwinota mirongi bili chumi ni tanu ya nyuma idorero kubihugu usanga wifitaba menyele zaba pisu nara jibo nyibule vule mwijanu mpira wa maguru usanga babi kore lako chane baka wazi uko mwisero kia giyugo burundi ukina nezi giche chambere mwinota chumi ni tanu mirongi bili ya nyuma ari koreri mwinota mirongi bili ya nyuma ugasanga niho batangwe kuingiza bakinyi bakoma akomeye kuko babazi neza Burundi ivyo byaragaragaye ku gihugu cha Nigeria kuko harabari batangajwe no kubona Nigeria itakirikije nk'abasore nka Igaro cyangwa Ahmed Musa ariko bamaze kwinjira kandi minota 3 yaheze Nigeria itaronka igitsindo ico kimwe no kuri Madagascar yarabonetse uko harabakinyi bari babitse ku ntebe y'abasubiri abandi ariko bamaze kwinjira igitsindo ibyo ndibaza yuko ubunararibonye ari bwo bwo ariko butuma umuseruka y'igihugu w'u Burundi utsindwa kandi wakinye neza.
Murakoze ku murongo wa telefone kandi dufite Jean Bosco. Jean Bosco uhamagaye urihe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Ruhero akagari bitagambire.
Icyiyumviro ikibazo
cyumviro nashaka kuvuga ku igikombe cya Afrika nyamona nkunda kugikurikirana kenshi ibihugu birimo cyane cyane nk'u Burundi banda bufana cyane nubwo Brexit nuko bateye kugira amahirwe bikwitwara neza ukageza gukina ariko amahirwe ari kuba make noneho icyo nshaka kuvuga ibihugu byose utubanye ari Ubugande ari Congo ari Tanzania ari n'u Burundi byose byagiye muri kani ariko u Rwanda twese twasigaye ku rugo wenda mu Rwanda nibaza ikintu abantu bashinzwe bya minisiteri ya siporo ikintu mu Rwanda kibura ngo natwe twiruka muri kani ndakeka twiruka muri kani 2022 bibaza imyaka yose ishize tuzajya muri kani ariko ikintu kibura ngo tugende tujye muri kani bibaza kwenda ayo abantu waduza muri abashinzwe bya siporo mu Rwanda kwa zawazi impamvu ikintu kibura ko bakiye tubafite nibaza ikintu kibura ikindi cyo none Kongo nari umurwi buratwa njyanemera cyane nzi ko uzi gukina umupira cyane ariko nkabona ubu byagendekeye ndabona uburyo uri kwitwara ndabona bidasanzwe se harabura iki ese byaba biterwa n'iki rero ikindi none n'abarundi buriya nabo nubwo bari gutsindwa ariko ntibacika intege kuko impamvu ivuga uyu munsi Guinani bitwara neza wenda bakayitsira nk'ibitego nka bitatu bashaka kuzavuga amakipe yitwaye neza akaba bakomeza ariko abarundi mu by'ukuri uburyo bari gutsindwa usobanura bitunguranye na gutsindwa ku munota wa nyuma mu minota 70 niba nigera ku gitego ku munota 76 ejo bundi batsindwa ku munota 75 abarundi babayeze gukina ariko ikintu kiri kuba sindi kintu nakaba gato kari kubura abakeneye babifuza nuko umuntu banyaza gukina neza bakarakoje iradi ne yabayeze imbere wenda akazaza ngo amakipe yitwaye neza.
Turabashimiye. Icho kibazo yari yakishyuye Steve ariko reka mbaze ya majeste barenga wibaza kuri ivyo vya Congo wibaza kubgawe ikibazo kiri
ubwa mbere n'abasore ba benshi bakina hanze buraya nubwo bagereza kuba ranforce n'abantu ngo ngaho muri Congo benshi batu muri tutsi samazen duravye nko n'igikombe cha iruka kubera mu minsi mu 2006 muri batatu mu bakinyi bari bakinye ico gikombe cha Africa arimo umukongomani Tezo Mputuma bikacura abantu bo mu kinyo mu Nigeria obi muto ikibaho ya score urudo sanga mu ratsinzwe 5 cha 6 ibicuru kimwe nacho Congo murabe neza uravye mu gusereke cyo Burundi mu gukora tsindwa wari batomboye itsinda gihiza ari kumwe na Guinea nakikawa kumwe na Madagascar kawa kumwe na Nigeria n'imigwi isa n'ibayabaye igerageje ucura abare y'imigwi nka Congo yahuye huye na Misiri. Misiri rero ikina neza umugwi wa Misiri urazi ko umugwi wa Misiri wari wateguye kino gikombe wasubiye Cameroon kandi wari bari wabo bafite n'abakinnyi beza cyane ukacira abantu b'umugwi baci babura na Uganda. Uganda hajya rero muri Afurika y'ubuseruko urazi igihugu cy'Uganda n'abagabo bakomeye cyane bafite na Soufre bafite n'umunyeza mwiza rero habaye gutendisha ku munsi wa mbere kumbure abakinnyi hari ikintu harakantu kakibura harakantu kagihaze ubundi ho biraboneka.
Ibiganiro na makuru twa tubafite kuri isaha niyo bigarukiye muratubibutse mu nkino ziko ziraba mu Burundi Gine biko birana Gine Gine ikaba ifise igitsindo kubusa igitsindo cinjijwe ku munota wa 25 na yatana mugihe umukinyi ndewarugira yaronse ikarata y'umuhondo ku munota wa cyusa bwa Nigeria muri uyu mwanya mu gice cya mbere cy'urukino. Rero amakuru twari tubafitiye n'ibiganiro bigaruke ngaha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi muhandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.